Trust me. Trust me.
Ndakumenyekari. Uzokundwa byukuri. Atari urukundo rutamara kabiri. Ngo azemo kuba kubiri. Sinari umushitsi mu rukundo. Iyo nkunze ndakunda koko. Uburi bwenda buzi bwabwo. Sinifuza kubusubiramwo. Umutima urarushe. Urukundo rwananiye. Buri gihe mbafushe. Kubona abandi bikundaniye. Keneye umuganga avura umutini isonga merewe fondi mu kuyinga bose bantera macenga ngiranije noba ndi mubi kwimico yanjye itari mibi canke kumufuko ni hari urukundo nuva rungecece hari umutima urarushe urukundo rwananiye buri gihe mbafushe kubona abandi bikundaniye
Kwishugwa gari nejo.